mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro vya ino genekerezo rya 20 z'ukwezi kwa kane kwa 2017 muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe indongo y'ibiganiro vy'ino mwanya.
Uduharage twarimye duteza tutaraza mu intete ibindi biri cyari ugusugwe nyene ntibiraruha binahumuro agahengwa gatonya kuboneka mu gati bizobijya bigaragara twumbatse kwasizemwo baranduye mu ijoro.
Inumwe manyagihugu muri ntara ya Kirundo avuga ko inzara ikibasonze ikiriko ariko mu ntwaro ho bavuga ko ibintu biriko biraza muraza kubikurikirana muri kino kiganiro. Ariko imbere yaho mbanze ndababwire muri make ku ishyamwe mpuzamakungu ONU yarariteye igikumo ku masezerano yo gukorana n'ishyamwe ry'umwe bwa Afrika mu bijanye n'amahoro hamwe n'umutekano. Ayo masezerano agiye gukomeza uburyo ayo mashyirahamwe yazokorana mu gukinga inkureka ku mugabane wa Afrika. Mu kiganiro yahaye amenyesha makuru, Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa ONU, yavuze ko ayo mashyirahamwe yompi atahura ko ari ngombwa ko bakorera hamwe ku bijanye n'amahoro, umutekano, iterambere ridakumira hagateka kazi na muntu hamwe n'intwaro ibereye. Musa Faki Mahamat aramutswa ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya bwa Afrika murantunga ku ruhande rwiwe, nabo bavuga ko ayo masezerano abaye mu gihe kidasanzwe aho Afrika iri kwirahangana n'ibibazo by'intambara, iterabwoba, abimukira bimuka baciye mu buryo buteye ubwoba hamwe n'abahunga inzara. Tukiri ku mugabane wa Afrika, mu buraruko bwa Kamerun, abasirikare batangaza ko abanyenigeri 700 bari barahunze batahutse mu mihana iwabo mu kwezi guheze biciye mu mugambi wo gutahukanwa ku bushake bwabo. Yamara abatari bake babandanya kwagiriza Kamerun kwe izo mpunzi ziriko zitahukanwa ku nguvu. Naho biruko igihugu cha Kamerun camirira kure ivyo vyagirije mu kuvuga ko icangombwa ari uko iyo miryango itahuka mu karere karangwamwo amahoro n'umutekano. Aha tukibutsa ko mu kiringo c'imyaka ibiri heze imigwi y'abasirikare ba Nigeria, Kamerun n'abandi bo mu karere batujije abagwanyi ba Boko Haram bari bagaruriye akarere ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Yamara bivugwa ko gushika ubu uwo mugwi ukibandanya gukora ibitero vy'ubwiyahuzi muri ako karere. Muri Siriya, igikorwa cyo kwimura abanyagihugu bari mu bisagara byugarijwe n'intambara casubiye gutangura kuri uno wa gatatu inyuma y'igitero cabaye ku munsi wa gatandatu cahitanye abasirikare abashika ku 126. Ibinyamakuru vyegamiye leta ya Siriya co kimwe n'umugwi w'abaharanira agateka kazi na muntu muri Siriya vyatangaje ko abantu 300 bungurujwe bava mu bisagara vya Fuka biri mu minwe ya leta bajanwa mu bisagara vyari vya rigaruriwe n'abagwanya leta. Bivugwa kandi ko imiduga yo mu bwoko bwa bise yunguruje abanyagihugu amajana ibatwara mu bisagara bicunzwe n'abasirikare ba leta. Ibyo bisikanya rero rikaba ari ryo kubahiriza amasezerano yatewe ko igikumo mu kwezi guheze. Igitero cabaye ku munsi wa gatandatu cahitanye abanyagihugu bariko barunguruzwa bava mu bisagara vyegamiye leta. Inama y'umutekano ya ONU yateye ivyatsi ubwo bwicanyi kuri uno wa kabiri. Ijuri Amerika muri ko muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 nimba muri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mukaba muri mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Bashaka kandi kumva iganiro vyacu muciye kuri rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vea akaburungu.com na kuga kwa Facebook address ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
ariko tubanze duhereye Bujumbura inama nshinga mateka y'u Burundi yemeje kuri no wakane amazina y'abantu 9 bagiye guserukira u Burundi mu nama nshinga mateka y'umuryango wa EAC EALA ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza ariko araca ijya nino ino nkuru Eloge mwiriwe abashinga mateka bemejwe ni bande
abashinga mateka bemejwe nkuko bivuze ni 9 5 bakaba baturuka mu mugambi uri ku butegetsi CNDD FDD hanyuma babiri bagaturuka mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi hanyuma umwe nawe agaturuka mu mugambi w'abadasigana yitona mu gihundu umwe aturuka mu bwoko bw'abatwa rero Diane no menyesha twumviza ko muri aba batowe 4 n'abakenyezi 5 bakaba ari abagabo hanyuma 5 bava mu bwoko bw'abahutu 3 bakava mu bwoko bw'abatutsi umwe akava mu bwoko bw'abatwa
eroje muri abo bapfasoni batowe haraba baturuka mu migambwe iyahe
ba patoni batowe haturuka mu mugambwe CNDD-FDD n'uturuka mu mugambwe w'abadasigana ikono
baravuga neza na neza gyari bazokwinjira mu mirimo yabo
mushiko ntibavuga neza neza gihe bazokwinjira mu mirimo yabo icizwe nuko abajya muri inama nshinga amateka y'umuryango wa yase bita EALA East African Legislative Assembly mu cyongereza bajya guserukira igihugu mu kiringo cy'imyaka 7
urakoze cyane gose Eloge Wirikaneza turaza kongera tukwikoreko makuru yacu yo hanyuma kugira ngo utubwire ibyinshi kuri iyo nkuru tuve ngaho i Bujumbura dukwitire mu ntara ya Gitega hatanguriye uno munsi ikoraniro rukoko majyugwaruka rwavuye mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana niwe ariko arakurikirana ivy'iryo koraniro rizomara iminsi 3 Fidel mwiriwe nawe
mwiriwe neza Diane
iryo koraniro rigamije iki
Iryo koraniro nkuko umukuru w'igihugu yajyuguruye yabivuze Petero Nkurunzi zamenyesheje yuko rigamije kwe kukaburira abakirugwaruka gukunda imico n'akaranga bakijukira ibikorwa by'iterambere cyane cyane ntibamye bibazerinze hanyuma ngo bime amatwi ababahenda kugira ngo babe abasore n'inkumi koko bakunda igihugu
Fidel urabiciye ku masonga gatonya uravuze ko umukuru w'igihugu yagize icavuga hambavu yiwe hamwe n'ugo gwaruka nibande bandi bitabiriye iryo koraniro
Iryo koraniro ryari ryitabwe n'abahanuzi bakuru mu biro by'umukuru w'igihugu abashikiranganji ba leta yiwe ababuramatari b'intara zose bose bakaba bari baje kwifatanya n'ugo gwaruka mu minsi 3 bagiye kumara hano mu gisagara ca Gitega bahanahana ivyiyumviro bahabwa n'inyigisho ndetse ikigwa ca mbere kikaba catanzwe na Denise Nkurunziza mutambukanye w'umukuru w'igihugu akaba yaje kunganirwa mbere n'umukuru w'igihugu bwiwe Petero Nkurunziza aho bose bashimikiye kugaruka ku muco n'akaranga kugira ngo bashobore gushika ku iterambere kuko bavuze yuko imico n'akaranga ari umutima w'igihugu kandi igihugu cy'u Burundi kikaba gifise imico n'akaranga bihurumbirwa n'abandi
nimba nibuka neza iryo koraniro rigize ubwa kabiri kuva Burundi bwa kabaho ribaye hari gishasha mu bigiye gukogwa gukoregwa ugwaruka vyavuzwe ngaho
nkito numvise cashimishije ugwaruka cyane umukuru w'igihugu yavuze ndetse n'umushikiranganji w'inkino imico kama n'ugwaruka ya nawe nyene yari yakigarutse ko nuko hagiye gushingwa ibanki y'ugwaruka izo ziratanga ingurane kugwaruka gwatunganije imigambi ariko rudashobora kuronka ingwati kugira ngo rushobore kuronka amahera y'ukukora imigambi y'iterambere
urakoze cyane gose Fidel d'Antoine Nsabimana turaza nawe kongera kukwikora ko utubariza ugwaruka ico rugona kuri iyo migambi itandukanye wumva gwemerewe
ndabashimiye cyane
Na Aina bicheye ku masonga abajeje intwaro mu ntara ya Kirundo bavuga ko inzara yagabanutse ku rugero rushimishije naho biruko abanyagihugu uko imitumba yo muri commune Busoni begereye umupaka wa Burundi n'u Rwanda bari mu mwiheburo ntangere bavuga ko izuba ribandanya guturira ivyo barimye ku mpeshi. Jean Bosco ndarurinze no munyamakuru wacu mu Kirundo yaduteguriye ino nkuru.
Muntara Kirundo imvura iramaze kugwa nka hose aho imirima itotahaye abanyagihugu baho bavuga ko batunzwe n'imboga z'ibiharage gusa. Abo muri komine ya Kirundo bati imboga gusa ntizifashe.
Uduharage twarimye ntuze nuduteza tutaraza mu ntete ibindi biri cyari gusugwe nyene ntibiraruha binahumura. Agahengo gatonya kuboneka mu gati bizobya bigaragara twumbatse kwasizemwo baranduye mwijoro nta buza babiranduye n'amatere baranduye amatere.
Icyo duhanye n'icyo dufungura kubera inzara turajya n'imboga mu mushishi tukaturya tukarara hanze ducibwa n'ibizuma bikaza kutumenera inzu nta n'impoto zigira zo kwambara nuko nyene imana tumenye twirengeje mu gihe n'inzara.
Alain Tribert Mutabazi umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajeje iby'ubutunzi avuga ko inzara yagabanutse ku rugero rushimishije.
Aho tugeze dutereza amaso hirya no hino tuvuga yuko mu ntara ya Kirundo inzara yagabanutse ku rugero rushimishije. N'ikimenyamenya nuko atabene igihugu bariko barahunga tuvuge ku bwinshi, ariko kandi kubera hariho imiryango imwe usanga ubushobozi ari bukeya basanzwe bakenye basanzwe bafite n'amatongo mato mato n'ubu nyine haribonekeza abene gihugu bakeya tuvuga yuko bashonje, ariko badashonje kubera uruzuba, ariko bashonje kubera ubukene bamwe twita tukunda kwita abantu aho nikora.
Iruhande y'imfashanyo kugira iyo nzara igabanuke umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe iby'ubutunzi avuga ko hari ingingo zindi zafashwe.
Ikindi rero cyo bacarafashije cyane cyane kugira ngo nabene igihugu ntibasinzikare cyane ni ingingo Buramatari arongoye intara ari kumwe n'inzego zikorera mu ntara bagiye hamwe barumvikana barafasha barahanura abene igihugu kugira ngo babanze kubitsa mu bigega rusange. Abene igihugu tubahimiriza barabitsa ku buryo bari babitse amatona ashika 108 mu ntara yose uteranije amakomine yose ku buryo ivyo ari byo ubutova ko bari kubarafungura mu ino minsi mu kurindira ko bezeza.
Iyo ngingo yunganiwe no gutunganya ingene imyimbu yoshoka mu zindi ntara ntara ya Kirundo itibagiye. Naho biruko hari ibice n'ubu batizeye kwimbura ni nko ku mitumba ya Gwibikara, Gatete na Gasenyi muri komine ya Busoni. Iyo mitumba yose iri ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Aba ni bamwe mu banyagihugu bwo ku mutumba wa Gwibikara.
Umva nyene biharaje twarasumye turateragira none birumye ubunyene twirirwa nyene basha emwe sine nta kintu dufise duhereza umuntu.
Kiba twa imvura yaguye mu kwa kabiri tuca turateragira biharaje nyene bipfuye urushuko ntacyo tuzoronka no mwaka dusarura no kuri byamaze kononeka. Abantu benshi barahunze baragiye twe twari kwasigaye bavuga ati kimbuli guhere ka turime tuzoba nanubu nta kindi kintu tugitegereje kabaye natwe. Imbuto nk'uwo ari dusagatungwa yaragurishije nyine ko yayihahira imbuto nuko twari twarose ubundi tutungwa nyine twari dufise twaraturiye twarahetse. Abandi basambuye amabati baragurisha kujya baronka imbuto benshi n'ubu bitahira mu bihomoka vyinshi nyene basambu niko twari tubaye tuzi ngo tugiye gutora mitene ngo imvura izagwa ngo dusubire dusakare none karabaye nta kundi.
Muri ico gice abanyagihugu bemeza ko basinzikazwa n'ingwara kubera inzara.
Ababanye abana nkabo ugwaye ntakira baca bajya gute kandi n'inzara nyene ugwaye malaria yagize nk'uku buke wumva ngo nimuze kujya guta ngo yapfuye.
Nk'ubu womanuka ngo ujye kuraba umukobwa wanjye abahahere aha hepfo hajya uza wumva agahinda kakwisha.
Niyo baje nk'uku ngo baramutoye ngo amaraso nk'uku bakamutora amaraso bakamuha ya miti ya malaria ayinywe yacapa kubera ko nta kintu wabonye umuhangaye.
Abajejwe intwaro baremeza ko hari igice gisubiye kuvugwamo uruzuba naho ibintu byifashe gutyo umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo aracizeye ikirere.
Tukaba rero dufise icyizere yuko mu minsi inzara izogabanuka mbere ko izonahera kubera tubona yuko ibiterwa bateye tubona ko mu mirima imeze neza. Nubwo kandi muri komine ya Busoni n'igice cya Kirundo na Bugabira hariho ahamaze iminsi hakizuba, ariko nubwo ariko harakizuba imirima imeze neza ku buryo imvura ejo canke rya ejo canke no muri indwi canke mu dukurikiye guhuye naho nyene umwimbo twizeye ko umeya neza
ntandwi irahera umuntu umwe yishwe ku mutumba wa Gatete muri commune ya Busoni amakuru dukesha igipolisi muri ico gice kivugwamo uruzuba akamenyesha ko yitezwe kuba ari umuvura ati no kuvuga umuntu avuba imvura mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko ivyo ni bimwe mu byo muza gukurikirana ikiganiro muri sanga n'imisi yose igihe cy'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Turi kwa kane, imisi yose kwa kane turabashikiriza ivyanuganuzwe. Ivyanuganuzwe rero ni mukanya isase.
Cha, bijya bije, biranuganurwa ko ari byo.
Eka nibihu.
Ngo nibihu akanira vyisomeye.
Eh, ndakubwiye ko atari byo.
Nivyo.
Nivyo.
Eka sivyo.
Eh,
dupingi. Eh, dupingi. Utangiki.
Eh, mupinga mupingi. Umvise ijwi rya Amerika. Irabeshe ibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Muti uno munsi mu vyanuganuzwe tubabwira iki nari nabibemereye ejo turaza kubabwira ivy'umwana w'umwigeme afise imyaka 17 yirukanywe ku ishure ry'ubuhinga bwo gupima ivyo kwa muganga ryo muri commune Gitega y'intara ya Gitega nyene azira kuyobaja ikuzimu bamwe bari bajije ko vy'ukuri yafatiwe iyo ngingo abandi bakibaza nimba vy'ukuri abamwirukanye bararonse ivyemezo ko aje kuzimu hari n'ikindi kibazo gikomeye abantu bibaje ku mbuga ngurukana bumenyi ati mbega none ivyo bintu byo vyikuzimu byo abibaho canke nibibaho sibihuha ubwo byo byaratumye uwo mwana afatirwa ingingo nkizo kuri no saha ageze he abayeho gute Diane Ndonse yarabicirya nino yishikira Igitega dukurikira inkuru yiwe
inkuru y'uyu munyeshure w'umwigeme tutavuga izina kubwo umutekano wiwe yatanguye guca ku mbuga ngurukana bumenyi ka Facebook itariki 12 z'uku kwezi ikaba yanditswe ko byinshi cyane mu majambo make ivuga ivyo mwigeme yabonywe ko kwaja ikuzimu n'abandi banyeshure babana ku buraro bw'ishure batavuga izina muri ivyo harimo ikaramu yakoresha yandika ikongera igafuta ikindi nuko yasubiramo ivyigwa umwanya muto mu gihe abandi bahakwa kurara baravyiyibutsa ikindi iyi nkuru ivuga ko bafatiye ko kwaja ikuzimu numwe mu banyeshure yemeje ko yamutwaye mu kindi kibanza atari ku isi amenyereye nuko inkuru ko yabandanije yandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi iravuga ko yahavuye yirukanwa kuri iryo shure yari yasavye kw'indaro mbere akanirukanwa no ku ishure yigako kuko baba bigisha co kimwe n'abavyeyi barereye kuri iryo shure yigako bose bahavuye bemera ko uwo mwana aje kuzimu nkuko byanditswe kuri izo mbuga Nuko ijwi rya Amerika ryarashitse mu ntara ya Gitega aho uwo mwana avuka akongera akaba yahora yiga koko ryasanze uwo mwigeme yarirukanywe ku ishure kuva mu kwezi kwa 11 kw'igice cya mbere cy'umwaka w'ishure akaba yirukanywe ubwa mbere aho abavyeyi biwe bari bamusaba indaro ku ishure ry'imyuga ETP beshi bazi ku izina rya Jeto Bamwe mu banyeshure baho babwiye ijwi rya Amerika ko yatuma umunyeshure baryamana ku gitanda yamagwaye ibyo akavyagirizwa nk'intandaro yo kujikuzimu k'uwo mwigeme byongeye uwo yajikuzimu yagirizwa kuba afise umwitwarariko urengeje kuri uwo wundi baryamana bagatanga karorero ko yamutegurira ibyo gufungura no kumuvomera amazi Umuyobozi w'ishure y'imyuga ETP Minani Dismas avuga ko mu kumwirukana babanje gukora amatohoza ayo nayo arayaducira ku mayange
niho naca mpamagaza inama komite de direction turavyumvikana bose baragira ubwoba bamaze kuvyumva cyambona nti sino kwirukana umwana atana kimwe cyukuri kiboneka yuko ajya aho hantu niho nafata inzira nkajya ku ishuri wiwe ko aho naho twamuhindara umugabo yiga ni hefo yacu gatoya rero nagomba mumfashe mumpa abana batatu bigana mu ishuri umwana umwe muri abo yavuze ati Monsieur le directeur jewe ndakubwiza ukuri uyo mwana jewe niwe twicarana ubwa mbere cyampindura ikibanza ndamuhebera intebe cyane yakubera iki numva twajanye muri sport bagiye muri sport bacajya nyene muri jetu uyo mukobwa musaba agatambara bifuka bakobwa ngo mu mutwe arakifuka nkafurare nyene arakamuha arakifuka baragira sport hajya bahejeje acaraka musaba aranka kukamuha ngo je nagashimye buke ngo zofumanda guhamahera wewe umpa mahera kukanuki wanje je nagashimye ngo aragatwara ubasi uzo kanzanira ejo iyo je yavuga jakambaye ntiyakamuha hijya yejo cyavuga juta kampaye hari cyuza kubona ngo acaraka ngo mugabo nanda kaguhaye ndazi kuzo kanga subize ko wanse kukamba kuneze ndakaguhe kuneze no je sivyi wanje ndabiguha nshatse kampaye gusa uyo munsi ntashe acagira aksida ajya mu bitaro je ndavuga none ubugize aksida cyo bibaza ko ari urya ahanye ngo ya icyo giye sinavyiyumviri ngiye mu bitaro ndivuza ndatamuhira bashira ku pansement ntangora ndajya ku ishuri 3 jour 4e jour ndakazana atanije naje nta nivyo narinzi ndagashira mu izo sinyene ndaza ku ishuri shitse nyene ku ishuri neza na neza ndi ku ikinga bace baratugonga no imodoka kandi atamwirukanye cyo zizofuma twigira handi nakare twigira mu iri ecole privée
uyu muyobozi abandanya avuga ko inyuma yaya matohoza yaciye afata ingingo yo kumwirukana ku ishure rya ETP ababyeyi bari bamusabiye kwindaro
rero tumaze kumva ivyo bintu niho naciye mbona ati wa mwana bwa bundi irashobye kuba ari byo cyasubira rero ku ishuri ndi umutima amenye ndahamagara umwana ndamubaza ati je Monsieur le directeur barambeshere niho twaciye tumusubiza washaka namahera yari yamaze gutanga ku gice cy'umwaka cy'ishuri n'icyo ari bwahere cyanamubwira ati agende gusaba indara handi mvuga muvyeyi wiwe nkuko mubivuze nawe ne yaguma atangara avuga ati je ndamutunze si umwana wiwanje mwana uwo ntunze
inyuma yaho bidatevye rimwe ku ishuri ry'abikorera utwabo ry'ubuvuzi ryo mu gisagara cha Gitega yigako nahone arirukanwa bivuye ko yagirijwe kubaji kuzimu agahungabanya umutekano w'abandi banyeshure userukira iryo shure imbere y'amategeko avuga ko atari guheba inyungu z'abanyeshure benshi kubw'umuntu umwe kandi inama y'abavyeyi n'abigisha ariyo yabisavye inkuru yavuzwe ko byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi nkuko mubimenyereye bimwe muri byo turabibasomera tutavuze abavyanditse mere kuri uyu avuga ati mbega ubujuju uyundi nawe ati aha none bamenye gute kwaji kuzimu akagaruka uyu nawe ati none namba ari byo umva yo kwigana n'umuntu w'umushetani uwundi ati ahubwo abamwirukanye nabone n'abapagani namba ji kuzimu babibonye gutebo nabonye ne ahubwo bajaye iciza bari kumusengera imwe mumbi zikamuvamwo hari n'uyu avuga ati niba musengera ahubwo aho kumwirukana ku ishure asangwa arabakirisu uwundi ati mbega urunwa runwa bahuriyeyo nande ahikuzimu bavuga hinduka mwemere Kristo uwundi ati uwo baza hageze abimbwire uyu nawe ati yo mana we ntabari Burundi gusa hari n'uyu avuga ati nigiki nshobora gufasha nk'umunyamategeko turangirize kuri uyu avuga ati ntibishoboka ku mwana w'imyaka 17 abibajije aho uwo mwana yagirijwe kuji kuzimu ahageze nuko abavyeyi biwe bavuga ko bamurungitse mu kindi gihugu kugira barabe ko yotekana mu mutima wiwe kandi agashobora kubandanya amashure ico badashima kuvuga nico gihugu kugutinya ko ivyamwomoye bishobora kubandanya bimukwirikirana umuvyeyi w'uwo munyeshure yagirizwa kuji kuzimu avuga ko barenganijwe na cane cane ko yirukanywe batagishijwe inama
twige kwira umwana hebe abe kwiryo shuri twararenganije kuko nta cemeza kiruna gitoyi cemeza ku mwana yaje aho hantu kandi bategerezwa kubanza kuduhamagara bakabitubaza hanyuma ntibacike bashoka mwirukana batabande kuducisha kavuga abavyeyi natwe rero kwitwa n'ivya bintu bibanga bikamara umwaka n'igindi umwana nawe ari ngaha ariko arayinga twabishimye cyane
amakuru dukura mu ntara ya Gitega nuko mu myaka yahera ibintu nk'ibi byo kwagiriza umunyeshuri kwaji kuzimu byigeze gushika ku ishure ry'imyuga ETP ariko uwabwagirijwe yabandanije yiga makaje gishure mu ntara ya Gitega. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Mu rusenda kugira ngo dusozere kino kiganiro, havugwa ugwaruka rwishimye cyane yuko gwakuye impano yo kuririmba mu kigo cubatswe n'ishirahamwe rya World Child. Ivyinshi tubaza umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akoreje Ijwi rya Amerika mu ikambi ya Rusenda.
Iyo hari bitaramo n'amarushanwa n'iminsi mikuru, aba basore n'inkumi bagana ya masantre y'urubyiruko ategwa inkunga na World Child bakaba bakunze kugenda bifashishwa n'amashirahamwe atandukanye mu gususurutsa abantu binyuze mu mpano zitandukanye bagiye bigishwa. Aya masantre y'urubyiruko yubatse mu nkambi yo mu Rusenda, mu Gatunguru, mu Rurinda, akaba agira uruhare runini mu guhuriza hamwe uru rubyiruko rw'abarundi ruri hejuru y'ijana. Umubare munini w'aba basore n'inkumi usanga ari abari kwigishwa kuririmba, gucuranga, kubyina ndetse no gukina indi mikino itandukanye harimo ikinamico, nkuko bisobanurwa na Emmanuel Sindayiheba, umwigisha muri iyi santre yo mu Rusenda.
Santre jeune dukoreramo itegwa impunga na n'ishyirahamwe Wochade. Nijyo rigerageza kuduha ibyo dusabye byose, ibyo dukeneye, kandi baratuba hafi mu bikenewe. Na mu bikorwa navyo dukora ni izo noneho byo guhugura abana bakiteza imbere mu mpano bafise kugira ngo babashe kuziduza. Hageze amasaha yo gukina imikino itandukanye turayibaha, hageze amasaha yo gutegura ari nk'ama imigwi y'amakrebe igomba itegura ibyabo, turahagarika iriya mikino itandukanye. Noneho bamwe na bamwe bakaja mu mugwi wabo gutegura amateatre, gutegura indirimbo z'ikirundi, gutegura indirimbo arizo bita danse moderne.
Aba bana n'urubyiruko rugana iyi santre batangaza ko kuva aho batangiriye kugana iyi santre impano zabo zarushijeho gutera imbere, usibye yuko bagifite imbogamizi zo kuba batarabona studio yo gusohoreramo indirimbo zabo.
Je ndi mu danseur kandi ndazi kuririmba neza, ariko gusa sindaronga mu manager anyiza kuririmba kandi angwira amahera muri studio kugira ndirimbe akazi kiwanje yagende neza. Ariko ndashimiye gusa All Charge Save Children itu fasha tugabana batu ya ugira tuteze imbere ejo mutuzi utandukanye.
Ubu ni kumaze kumenya muri byo?
Nje namaze kumenya kuririmba kandi namaze kumenya gukina umupira, gutamba no gukubita drum.
Ngaturirimbira karimbo kamwe nimba bitakugoye?
Nacho je no ririmba nacho. Mbezi cyo mukabo wanje je no kwirigwanda twengo mukobwa uri mwiza eka usanirenga batagushaka bose bagikaba henda henda umutima kuzura inkumu eka nini mba naracaye mucyo kubera kukwiyumvira.
Ako sundu fitimya kingahe?
Nje mfisi miaka 18.
Aka karirimbo wagahimbye ugahimbira nte?
Nje nakarimbye umukunzi wanjye twarakundanye dukita abana batoya fisi miaka 15 na fisi miaka 14.
Kuri none ari hehe?
Ari mu Burundi. Nituvugana kubera gusa ubuzima, urabona ko ubuzima bwo ngamwe ko buragoye kandi n'amayinite yo ngamwe ko ngira ndo ngamahera birangora cyane. Ngo gusa amahera yo kujya nga n'amahera y'amabo, amahera y'amayinite nayo ndongo.
Ego naje nyende umuririmbyi, naje nkinja muri Orchard nyene nigishijwe byinshi n'umuntu nyene yari kabitwigisha kuririmba, yari kabitwigisha na dance nyene byose yari kabitwigisha. Ndirimbo ufise ni nk'indirimbo shika kuri zitatu, ariko hari indirimbo imwe nyene ntari bwa ikore njya manyicishe ugatoya. Karibu ni wageni wa nje na wa ndani, tunaomba sisi sote tuishi kwa amani, msiwe na wasiwasi, mtapata nafasi, tunaishi na watu si hatuna
hata kazoza kawena kahe mubishanye n'umuziki.
Je kabisa kazoza kanje ego imana ni abishaka nyene nkuko nako ndavyumvira kauza kanje amwe no ronka nk'umanager yo nshigikira na jenge hotel imbere gato ya
nda kumana Abdul Karim ari mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko, yemeza yuko amaze kugera ku ntambwe ishimishije nyuma y'inyigisho yagiye ngukira muri centre.
Giye muri centre je no vuga yuko amaze kwaronga ibintu byinshi, kuko premierement hariyo nk'uko ruvuga ibintu bya théâtre, bya musique, bya danse moderne, je sais national arinzi, ariko pour l'instant David kenshi muri théâtre bunanje amaze kushika kuri level yo kwigisha muri danse moderne aho nyene bakoranyigisha kongere no kwifata kuri no hanyuma miziki naho nyine nakoranyigisha kwine gufata nka melody nka guitar drum n'ibindi.
Mbere kuva i Burundi byari bimeze gute?
Iyo mvuga nzi nuko mu Burundi ntari nabizi, ndabizi cyane, hariyo n'ibindi nari bwa pratique nka dance moderne, ariko pour l'instant ndiko ndafavoriza gatoya.
Usibye ubumenyi urubyiruko rwungukira muri iyi centre, hari n'igihe bavanamo agasabune iyo hari amarushanwa batumiwemo, ndetse bikarinda benshi muri uru rubyiruko kugenda bazerera. Bedasingabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda muri territoire Fizi.
Urakoze Vedaste ngaba akaba ari no kuri iyo nkuru yawe duce dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno munsi makoze mwe mwatwumviriza yakoze ingenieur Justin na Innocent Kimenyi bashikanye amajwi ahiwanyu Diane na hazwe twari kumwe tuzongerejo bimwe mu vyo ndabararikiye no kubahuza n'abanyu bari mu makambi no mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi.